mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri cyaga 5 muri 10 na Joy Diane nahazwe ngiye kwashikiriza makuru tubafitiye muri kano kanya. Inyigisho zo kwirinda gusaminda zitifujwe no kurwanya sida mu Burundi harico ziriko ziramarira urwaruka.
Kenshi turakunda kuyaga turabiye kuri bagenzi bacu bagize ingorane zo kugwara umugera wa sida ukuntu usanga ubuzima ngo bwarahindutse gutyo muri ibyo biganiro tuba turimwo biratuma hariho bamwe baza kugira ubwoba.
Umunyeshuri wo muri komune Nyanzalake n'intara ya Makamba mu Burundi avuga ku kibazo cy'ubumenyi bafise ku bijanye no kwikingira ukwandura umugera utera sida. Iyo nkuru kimwe niyerekeye abanyamategeko yifuza ko ingingo zimwe zimwe zigize igitabo cy'amategeko mu Rwanda zihinyanyurwa ni mu kanyisase. Sentare na inyuzwa mu Rwanda yatangwe kumviriza ibirego by'umunyamategeko asaba ko zimwe mu ngingo zigize igitabo cy'amategeko muri ico gihugu zihinyanyugwa. Umunyamategeko asigura ko harimwo izihushanye n'ibwirizwa nshingiro. Inkuru irambuye na mugenzi wacu mu Rwanda Asumta Kabuye.
Maitre Richard Mugisha umunyamategeko wunganira abandi mu nkiko yaraza asaba ko ingingo z'amategeko arebana no guca inyuma uwo mwashakanye ndetse n'izirebana n'ibyaha byo gusebanya zakurwa mu gitabo cy'amategeko n'ibyaha mu Rwanda kuko zinyuranyije n'itegeko nshinga. Ku nshuro ya mbere muri uru rubanza habonetsemo abitwa inshuti z'urukiko baje gutanga ibitekerezo byabo. Mu cyumba cy'urukiko cyari cyakubise cyuzuye umwanya munini wahawe uw'ingingo y'itegeko rya n'ubusambanyi guturugo no guca inyuma uwo mwashakanye. Mu gitabo gice cy'amategeko kwa n'ibyaha mu Rwanda ibibyaha bifatwa n'ibyaha bibanishwa igifungo kiri hagati y'amezi atandatu kugeza ku myaka ibiri. Umunyamategeko Richard Mugisha wunganira abandi mu nkiko ku ikubitiro yagaragarije urukiko ko icyaha cy'ubusambanyi ubushoreke n'icyaha cyo guta urugo bidakwiye gushyirwa mu gitabo cy'amategeko n'ibyaha mu Rwanda ahubwo byakabaye bishyirwa mu byaha mbonezamubano. Uyu munyamategeko watanze ikirego ndetse n'abamwunganira bavuga ko iyo umuntu aramutse akoze ibi byaha agafungwa amezi atatu cyangwa ane abatabashije gufasha umuryango we nkuko bivugwa bikaba binyuranyije n'ingingo ya 18 y'itegeko nshinga. Aba banyamategeko bagasanga kandi leta igumye kuba ariyo igenza ibi byaha byakwangiza umutungo w'igihugu aho abashinzwe umutekano usanga batumwanya birwa ku bantu bagiye gusambana batanga amafaranga bakoresha ADN bagasanga aya mafaranga yakoreshwa ibindi bintu noneho umwe mu bashakanye bahohotewe akaba ariwe wajya gutanga ikirego. Mugisha ati ntabwo leta ifite ububasha bwo kwinjira mu kibazo cy'abantu babiri. Ibibazo by'abantu babiri bashakanye nibo ubwabo bakwiye kubyikemurira leta itabyinjiyemo. Uhagarariye leta muri uru rubanza Specioza Akabibi wavuga ko ibi byaha by'ubusambanyi guturugo n'ubushoreke bigira ingaruka nini kuri rubanda. Uyu munyamategeko agasobanura ko mu gihe ubushoreke butahanwa bakaregera indishyi gusa nkuko barega babyifuje gusezerana hagati y'umugabo n'umugore ntacyo byaba bikimaze. Uru rubanza kandi rwanitabiriwe n'abahagarariye impuguke cyangwa se imiryango itegamiye kuri leta basabye guhabwa ijambo muri uru rubanza nk'abitwa inshuti z'urukiko. Ihuriro ry'imiryango irengera inyungu z'abagore Profam Twese hamwe ni bamwe mu bahawe ijambo. Umukuru w'uyu muryango Judith Kanakuze avuga ko guhana ubusambanyi n'ibindi bigushamikiyeho byaba ari uburyo bwo gukoma imbere icyo yise icyorezo kigenda kiyongera cy'ubusambanyi kandi bikagira ingaruka z'amakimbirane mu miryango.
Niba icyaha nka kiriya cy'ubusambanyi cyo gutura urugo cyo kugira ishoreke ari kuri twebwe n'ubundi mu mikorere yacu ya buri munsi duhora duhura nabyo. Abaza batugana bose baravuga ko ari ikibazo cy'ubusambanyi aho tugiye bati bamwishe kubera ko yazanye ishore cyaho ndetse yataye urugo. Ayo magambo yakomeza agaruka ni ibintu kuri twebwe birimo bisenya umuryango. Rero bigumyemo tukabona nta rutangira nk'itegeko ngo ribikumire umuntu abizine ukwe abone yuko azaharwa. Kuri twebwe tuba tubona ko ariho gufungura umuryango wo kugira ngo bya bindi bahora batubwira byimakazwe. Niyo mpamvu twinjiyemo rero.
Ku ruhande rwa Kaminuza y'u Rwanda ishami ryayo ryigisha amategeko naryo ryohereje impuguke ziswe inshuti z'urukiko. Izi mpuguke zo zagaragaje ko ziri ku ruhande rushyigikiye ko ubusambanyi ubushoreke no guta urugo byakomeza kwamaganwa ariko impaka zavutse zigakemurwa mu buryo mbonezamubano aho kuba nshinjabyaha. Uyu ni Bwana Bikesha Deni uhagarariye ishami ry'amategeko muri Kaminuza y'u Rwanda.
Hari ibyo twagiye dusobanura bigaragaza yuko bitakumvikana nk'inyungu z'umuryango kuko iyo wa muntu afunzwe akenshi ahubwo wa muryango dushatse kurinda ari wo ugira ibibazo ugatwahera nko kubana ahubwo twebwe twumvaga nanone hari ikindi kibazo cy'uko iyo uwo muntu afunzwe akagaruka tuvuge yataye urugo n'amezi abiri bavuga iyo umuntu amaze guta urugo yagaruka bakamufunga nubundi bisa nkaho umufashije gukomeza guta urugo igihe kirekire na leta ntiwasobanura yuko wari wataye urugo ubarurimo kandi ari muri gereza ibyo rero nabyo ugasanga hari ahubwo ibikwiye gukorwa kuko amategeko y'igihugu ntabwo agarukira kuri mpanabyaha gusa twebwe nk'ishuri ry'amategeko ntabwo dushyigikira yuko ubusambanyi buba mu gihugu ahubwo dushyigikira yuko bukurikiranwa mu buryo butari ubwo guhana
kugeza ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere mpagaza rizi kivuga gusa ku kibazo cy'ubusambanyi nawe izindi ngingo zirebana no gukoza isoni abayobozi bakuru b'igihugu no gutuka perezida wa repubulika zo zari zitarasuzumwa kandi nazo zifite abiswe inshuti z'urukiko baje kugira icyo bazivugaho Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
Asumtaka we yarakenuye tukiri ku makuru yo mu karere amashamwe yigenga yo muri Kivu ya Majaruguru muri Kongo avuga ko ico yita gutwara nabi igisagara ca Goma biri mu biriko biratuma umutekano uhungabana aya mashamwe anagiriza na bamwe mu bajeje umutekano no gukurana n'abagizi banabi umenyesha mu makuru ijo rya Amerika muri ako karere Claude Ganzamuye Magana haraduha inkuru irambuye
Abagize societe civile mu ntara y'Kivu ya Majyaruguru baravuga ko ibibazo by'umutekano muke mu bice by'intara bikomeje kubingora abahizi kubera ubutegetsi bwirengagiza iby'ingenzi byashingirwaho hafatwa ingamba zashyira iherezo ku bwicanyi ubujura n'ubusahuzi societe civile imaze gucukumbura ibituma umutekano muke muri iyi ntara ukomeza gushinga imizi hari ibyisaba umukuru w'igihugu gukora mu maguru mashya mu rwego rwo gusubiza ibintu mu buryo uyu ni Bwana Placide Nzilamba ushinzwe ihuzabikorwa muri societe civile mu ntara y'Kivu ya Majyaruguru
Absence notoire d'une gouvernance en ville de Goma et ses environs.
Icyambere nuko nta buyobozi buriho mu mujyi wa Goma no mu nkengero zawo. Aha ni ikimenya bose komeye w'umujyi wa Goma bwana Mwisa Nkese adashoboye gushyiraho ingamba zo gusigasira umutekano mu mujyi wa Goma ahubwo agashyira ingufu mu gusesagura umutungo wa leta no gutuka abaturage bamusaba kubarindira umutekano. Mu ijambo yavugiye mu cyumba cya Full Gospel ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu yaravuze ati ushaka uyu mwanya wanjye azawushyiremo mwene nyina kuri ibi hariyongeraho kuba biciwe ababo birya bakimara mu kubashyingura nta bufasha na buke bw'ubuyobozi bw'umujyi ahubwo bagacibwa amafaranga y'umurengera ngo bashyingure twese abagize societe civile mu mujyi wa Goma turasaba ko umuyobozi w'umujyi ahita asimbuzwa
vous demande le remplacement immédiat du maire de la ville de Goma.
Mu iperereza ryimbitse yakoze societe civile mu ntara y'Kivu ya Majyaruguru ivuga ko agacuka amabande akunze kwica abantu mu mujyi wa Goma no mu nkengero zawo baturuka muri sheferi ya Bukumu muri territoire ya Nyiragongo. Iyi sheferi imaze imyaka isaga 20 idafite ubuyobozi bwemewe kandi ngo abayoboye by'agateganyo bakora nk'abacanshuro. Societe civile isaba ko hashyirwaho ubuyobozi bwemewe kandi n'abapolisi bahakorera bakimurirwa handi kuko ngo nabo ubwabo bambura abaturage cyangwa bagakorana n'udutsiko tw'amabandi badutungira gatoki aho bashobora kwiba societe civile kandi ninga ubuyobozi bwa polisi muri iyi ntara ku bijyanye no gusaranganya abapolisi mu kazi tuributsa ko umutekano w'abantu n'ibyabo biri mu nshingano za polisi ya Kongo by'umwihariko mu bice by'umujyi nka Goma ikibabaje ni uko ahubwo abacungirwa umutekano ari ababasha kwishyura polisi neza komiseri wa polisi yabihinduye ubucuruzi ikindi bamwe mu bapolisi bafatirwa mu bikorwa by'ubujura n'ubwambuzi mu mujyi wa Goma ariko abandi bakorana bidasubirwaho n'ayo mabandi haba mu kubatiza imbunda cyangwa kubaha amakuru y'aho bajya kwiba ibyiciro byose by'abagize societe civile dusabye ko komiseri wa polisi mu ntara ya Kivu ya Ruguru ahita asimbuzwa
du commissaire provincial de la police nationale congolaise au nord Kivu
ubutabera nabwo bushyirwa mu majwi mu gutiza umurindo ubujura ubusahuzi n'ubwicanyi bikomeje gufata indi ntera mu mujyi wa Goma societe civile itunga gatoki urukiko rwa gisirikare yuko ruhabwa ruswa rukarekura amabandi yafatiwe mu cyuho kandi bikagenda byisubiramo
la tête d'affiche dans ces mafias criminels
uza kwisonga muri ibi bikorwa ni umugenzuzi mukuru mu rukiko rwa gisirikare hari amakuru yizewe avuga ko bamwe mu bacamanza mu rukiko rwa gisirikare bakorana n'abajura bibisha imbunda bagahabwa amafaranga menshi kugira ngo igihe cyose ayo mabandi atawe muri yombi bajye bayarekura Iyo bamwe mu baturage cyangwa abapolisi n'abasirikare b'indahemuka bafasha mu bajura, bahita basaba ko bajyanwa mu rukiko rwa gisirikare kuko baba bahizeye ubutabazi. Imitungo yabo y'amafaranga cyangwa se imitungo itimukanwa mu bacamanza bamaze kwibwizaho ntibarika. Turasaba ko umugenzuzi mukuru mu rukiko rwa gisirikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ahita asimbuzwa. Sosiyete sivile mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kimwe na bamwe mu baturage basaba guverinoma kwimura mu buryo bwihuta ikigo cya gisirikare cya Katindo n'ikigo cy'abapolisi cya Munzenze, kuko ngo byinshi mu bikoresho byibwa byaba ibinyabiziga n'ibindi ariho bijyanwa. Ubusabe bw'abagize sosiyete sivile mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru buriyongera ku bwa bamwe mu badepite bo muri iyi ntara mu minsi ishize, nabo basabaga umukuru w'igihugu kugira icyo akora ngo umutekano ugaruke mu mujyi wa Goma no mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri rusange. Mu byo nabo basabaga harimo guhindura umuyobozi w'umujyi wa Goma. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, ku bwa Radio Juge America.
Kira. Sida ni kiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye kiza sida.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Hari ico inyigisho zo kwirinda gusama imbanyi zitifujwe no kwikingira umugera utera sida zihabwa abakiri bato ku ntebe y'ishuri biriko birafasha mu ntara ya Makamba. Inyisho ni muri kira y'uno munsi twateguriwe na mugenzi wacu Francine ndiho kubwayo.
Kenshi turakunda kuyaga turabiye kuri bagenzi bacu bagize ingorane zo kugwara umugera wa sida.
Ni byinshi bakora nk'akarorero batwara nko mu buhumbu.
Nugwaruka go muri komine Nyanzarake iri mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'igihugu uri mu mashure yisumbuye, rukatubwira ingena ruhurira hamwe ruganira ibijanye n'umugera wa sida. Baravuga ko bisunza aho bamaze kubona bagenda n'indwara bituma bahurira kukwigisha ingene bo kwihangana hanini.
Kenshi turakunda kuyaga turabiye kuri bagenzi bacu bagize ingorane zo kugwara umugera wa sida, ukuntu usanga ubuzima ngo bwarahindutse gutyo. Muri ivyo biganiro tuba turimwo biratuma hariho bamwe baza kugira ubwoba bwo kumva ko bokoriye imibonano mpuzabitsina batikingiye, kubera ko turabiye hamwe hariho ingorane nyinshi bishobora gutera. Tutirengagije ko ari abajene barabirukanwa ku mashuri aho turi kubera ko batoyenda batifuje, abandi bakaba mu buzima butoroshye kubera ko umugera wa sida canke izindi ngorane zifatira mu mba zirondo. Gutyo rero turiko turabiyaga ko duhanahana ivyimviro kenshi dukunda gusaruka twahuriye ku kintu cyo kwihangana iyo vyanse tugakoresha agakingirizo.
Nko ngaha twebwe Nyanzarake nk'abajene benshi ni byinshi bakora nk'akarorero batwara nko mu buhumbu, nko kunywa ibiyayura mutwe bitwaza ngo haranashushe. Kenshi na kenshi usanga bagize ingorane ku kutamenya umuntu agacagerageza kubasigurira nk'ukuntu bogira nte bo kwitwaramo n'ingene bo byifatamo mu gihe wabashije n'ingorane kanaka. Nabimenyeye mu biganiro nonga ndabimenyera no mu ishuri kwa twa dusanzwe tubyiga no mu bagenzi hose ko twagenda turayaga.
Abanyeshuri bavuga ko nabo nyene usanga bafise abo bakundana, ariko bemeza ko baza baribukanya uko bo kwikingira kwandura indwara.
Je ndafise sherevu dusanzwe turi abanyeshuri turavyumva hirya no hino, kandi iyo turi kumwe natwe turabona ko bidushikiye zo ngorane zitubaye ko vyo ari ibintu bitoroshye. Nica gituma rimwe na rimwe dusanga turi ko turabiyaga ko tukabazanya eske vyo genda gute, naho umubiri ugoye turagerageza kubiyaga ko tukabona ko birinze bidushikira tukagwara nk'umugera wa sida cyangwa tukagwara izindi ngwara zifatira mu mba zirondoka, ko twoba tugize ikibazo kitoroshye kandi ko bitotworohera.
Constantin Baranyedetse ni umwe mu barezi bo ku ishuri ryisumbuye rya Nyanzarake atubwira ko bigisha abana bitagoranye ubu kuko bisunga ivyigwa byashyizweho n'ubushikiranganji bw'indero. Kubera ko ari kiza kibangamiye gwaruka, uwo murezi avuga ko abanyeshuri bavyitaho bakanabaza cyane icerekana koko ko baba bashaka gutahura.
Ivyo vyigwa vyatunganijwe ndetse n'umushikiranganji bisanzwe biteguwe, kuko harimwo ivyigwa bijanye na FCH n'ivyigwa bijanye n'imigenzo hamwe n'ukungena abantu babayeho. Kuri iyo mvo rero ivyigwa bijanye n'izo kwirinda umugabo wa sida turavyigisha cyane, ndetse n'ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza. Abanyeshuri bo barabikunda cyane kuko kiba gisa nk'ukumengo ni teme bakunda, nabo bavyumva ko abajene ibintu nk'ivyo nyo babyitayeho, kandi rukabona ko ari n'ikiza kibangamiye abajene ndetse n'abakuze. Nico gituma ukunda gusanga iyo tugeze muri ivyo vyigwa bafite ibibazo vyinshi bariko barabaza, ndetse n'inyishu zimwe zimwe bakazironka izo batabasanze bakazumvira ku maradiyo. Ariko rero ni mu ndinganizo nshasha y'ivyigwa, kuko kera ivyigwa ntivyo babyigisha muri
n'uyu muvyeyi tuyaga aremeza aho gwaruka gubu rumaze gutahura ibitari bike kubijanye no gukinga indwara zica mu mibonano mpuza bitsina
ugwaruka gwinshi gwarigenza nabi kumvuze uko batari bazi aho bashobora guhonyora naho badahonyora ubu rero ugwaruka bitewe n'inyigisho z'ugwaruka zatanzwe mu makomine menshi y'igihugu ugwaruka gwarajijutse rurigishwa ruramenya ko indwara zihari biciye mu gukora imibonano mpuza bitsina batubatse ubu barigenza neza kandi bafise zakamara
ubwo gwaruka go muri komine Nyanzarake gwemera ko ivyigwa nk'ivyo bibandanije mu mashure abana bose bazoronswa inyigisho zo bafasha kwitaho ibijanye no kwirinda izo ndwara no gusama imbanye batifuza Nyanzarake Francine ndio kubgayo kubwijwi rya Amerika
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya ibiganiro twafitiye muri kano kanya ku ntwaro ya cami mu Burundi amahoro n'umutekano byagenzurwa n'ingabo zari zirongowe n'umwami abakoloni bamaze kuza baciye basubiriza abasirikare b'abarundi n'abasirikare babo none nyuma byaciye bikurikira byagenze gute akabaza umugenzi wacu Fidel Niyongabo yakabajije umushinga ntaheze none icyenzi mu kiganiro wagiranye mu kano Zeno ni chanyenzi no muhinga mpanuzi wa jambo kubazo vyerekeye politiki ubutunzi n'iterambere akaba yarabaye komisere ajeje gutegura ingabo z'igihugu c'u Burundi ku itariki ya gatatu z'ukwezi kw'icumi na rimwe turi mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe aho yaragenywe n'umwami yabaye kandi umunyamabanga mukuru wa leta ajeje kwivuna basi ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri gushika mu kwezi kwa gatatu mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatatu ni chanyenzi atangura yishura kuko ungene ingabo z'igihugu guzari zitunganijwe ku ntwaro ya cami nico zakora
zari zitunganijwe neza no kuvuga ko umwami ariwe yari ntwaza ngabo kaminuza yarafise ingabo ziwe ariko nabaganwa bari bafise ingabo zabo bikavuga ko icyo gihe u Burundi bwari butunzwe neza kumbibe n'imbere mu gihugu zikunzwe n'umwami n'abashinga ntahe n'ingabo ingabo rero zuzuye ni ukuvuga ko ingabo z'u Burundi icyo gihe yari umuntu wese w'umugabo akuze wese yategerezwa kuva hasi mu gihe umuganwa cyangwa umwami avugije akamu ati u Burundi buratewe wese ntawasigara nacyo gituma icyo gihe umuntu w'umugabo wese yitwa umugabo yama yitwaje ikirwanisho ciwe kuri umusirikare batavana n'ibunduki yiwe icumu aho uri ku rugendo uri kurarima uragiye uryamye umuntu w'umugabo wese yaba afise icumu mu minwe canke hafi undi ingabo zako zari abarundi bose babagabo bakwisha ibyangombwa bategerezwa kwitaba mu gihe bahamagawe bakabarongora n'abasirikare biwe bakuru bakuru Burundi bwari bwifashe mu byerekeye amahoro n'umutekano icyo gihe imbere y'umuzo w'abakoloni
ariko murasigura ingene ingabo zari zitegekanijwe zitunganijwe ku ntwaro za cami nashaka kubabaza bazitora gute mwari mwavuze abari bazigize nashaka kubaza ubwene bazitora
oya urumva muri icyo gihe ukuntu bazitora umuntu wese yabazi neza ko ategerezwa guhaguruka ari umuntu w'umugabo akwije imyaka yategerezwa guhaguruka n'ikirwanisho ciwe bamana ntawe arinda kubatora kuba arari kukundi kundi inzamba ivuze wewe uri umuntu w'umugabo wategerezwa kuva hasi ugaca ugenda ibutware canke ivuganwa canke ibwami
ibigwanisho bakoresha byari nk'ibihe
icumu cyane cyane nicyo cyari ikirwanisho cy'ibanze kurya babahakara Kinikov ni canke FAR niko ifare yabo icyo gihe yari icumu
nta myambi bakoresha
imyambi barayikoresha mu gihe rukambye ariko ibunduki y'ibanze ryari icumu imyambi umuheto ibyo zari ngombwa n'inkinzo nivyo birwanisho ruho nyanganda bari bafise icyo gihe kandi byarafashije Burundi gushika.
Yego, reka tuze ku mirongo ya telefone dufise Jerome muratwumva.
Ati ubukona yone nabwo bikimeze nka cehera hari ubyo usanga bakeza n'abandi bantu basanze.
Mushaka kuvuga bande?
Mushaka kuvuga nk'ibintu bonye by'imigambo n'iby'ingira ngo mwabane Burundi ko no mumeze barahinduka.
Twako turavuga ingene igisirikare cyari kimeze ingabo zari zimeze ku ntwaro za cami. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri isanga. Hanyuma abakoloni bamaze kuza, turazi ko abaje ubwa mbere barabadagi batamaze igihe kinini bakuwe mu bihugu bari bakolonije nyuma yo kubatsinzwe mu ngwano ya mbere y'isi yose. Abadagi baje mu Burundi byagenze gute ku byerekeye izo ngabo?
Nibo mbere batanguye kuza n'abasirikare bavuye mu mahanga. Abo basirikare babo bari bavuye Zanzibar, babita abaskari, ni naho havuye igisirikari. Nabo nibo bazanye babacumbikira ku kirindiro cya mbere na mbere mu Burundi harya mu Kajaga. Nabaskari rero nibo baje bazanywe n'abadagi, nibo bari bafise ibirwanisho bicira umuriro ubwa mbere biboneka mu Burundi. Mu nyuma zabo batsinzwe bararekura Uburundi n'u Rwanda, haza Ababiligi nabo bazana n'ubundi abasirikare bavuye ahandi aho ni hari kure yacu harya hakurya Rusizi. Abanyekongo babise ba Mususu,
yego,
nibo baje gucungera umutekano n'amahoro mu Burundi kuva Ababiligi bashikira Uburundi n'u Rwanda gushika bagende.
Abadagi bahavuye ryari?
Abadagi bahavuye mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na cumi na gatandatu batsinzwe.
Hacha haza Ababiligi mu mwaka w'igihumbi kimwe
kuva cumi na gatandatu gushika mirongo itandatu na kabiri.
Ku byerekeye icyo gisirikare cyariho c'Abadagi kugeneye cyari gitunganijwe, Ababiligi baje bagitunganije mu buryo butandukanye?
Oya, byari bitandukanye mu by'ukuri. Kiretse bazanye, nabo bazanye abanyamahanga gucungera umutekano mu Burundi no mu Rwanda mu by'ukuri, ariko Abadagi batanguye, ariko Ababiligi bakurikiye bazanye abanyamahanga gucungera amahoro n'umutekano mu Burundi no mu Rwanda.
Reka turabigaruka ko reka tubanze dusubire ku mirongo ya telefone dufite Pascal watwumva.
Yego, ndabumva.
Aho uri, irindi zina?
Yego, ndiko ndabumva. Aho ndi ndi mu Burundi, bazi ko tutabumva neza.
Yego, mufise ikibazo cy'imvira?
Eh, mufise ikibazo ngomba kumubaza ati none abo bakoloni bamaze kuza mu Burundi bo baragwanye n'abasirikare cyane abasirikare b'Abarundi baba baragwanye, hama ni baragwanye nabo bicanye na traite de Kiganda umwe bikisaba bamuca amande, abamuciye amande bivuye mu mwumvikano cyane bamuciye amande kuko yatsinzwe n'abasirikare biwe batsinzwe. Nije nagomba kubaza imbere y'uko mu icama mbanze numve inyishu uko mu Burundi nitumumva.
Reka mutumire abishure mu mwishure.
Ikibazo ni cyiza, urumva Abadagi baje mwezi Gisabo yaciye buno nyene arari abadasigana biwe, niyo ryari izina ry'ingabo ziwe, ingabo za mwezi abadasigana, arabararika bose baca bafata amacumu n'imyambi bararwana n'Abadagi kuva mu gihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo icyenda na gatandatu gushika igihumbi kimwe n'amajana icyenda na gatatu itariki zitandatu ukwezi kwa gatandatu i Kiganda, niho ingabo za mwezi zabangurukanye n'ingabo z'Abadagi. Intambara y'imyaka indwi hagati y'ingabo za mwezi abadasigana n'ingabo z'Abadagi. Mwezi rero ahanuwe na Majeri sekuru wa Ndiruhwama mwumva niwe yabwiye umwami Mwezi ati mwami w'i Burundi ibi bintu bicira umuriro umeze gutya, reka turaganjwe twishikane, hanyuma nawe ntibakwice ntibamara bawe ugume ku ngoma ariko ubemerere. Niho Mwezi yemera amasezerano y'Ikiganda, baca rero bati uremeye turaguhana, uretse ko twemereye ko tushikira igihugu turaguca ihadabu y'inka amajana ane na mirongo ibiri na zine. niho byavuye soko mwezi ndi yabikunze byaramururiye kandi birumvikana ariko agira ati mvitemwo ko uburundi bwanje butayogera bwose nemere arasinya kiganda ko yemeye ko ababiri abadagi bashikira igihugu kwa bapatiri bigisha kwatanga ihadabu ry'inka amajana 224 kira mahoro
murakoze dufite kandi Aaron ku murongo wa telefone. Aaron uratwumva?
Ndabumva.
Yego watubwira irindi zina naho hamagaye tumbeye.
Duhayimana Aaron ngo ndi mu gihugu cya Uganda.
Yego ufise ikibazo ku mutumire cyangwa icyumviro ushikiriza?
Ufise icyumviro ni kibazo.
Yego.
Yego bambere bwo mbanje gushima kuko burya uwo mwami nawe nyene yaragize igikorwa gikomeye kubera kurwana imyaka nk'iyo yose igikorwa gikomeye rwose. Ariko rero ikibazo gikuru nari mfise, mbega izo ngabo z'umwami n'izi ngabo tubona ubu benshi bita ari abasirikare cyangwa igipolisi hoba hariho ukuntu baba barakora mu iriya myaka ya kera ku ntwaro ya cyami, uno munsi hoba hariho itandukaniro.
Murakoze. Reka abishure mu mwishure
n'intumbero abo bapolisi cyangwa abo basirikare izo ngabo z'igihugu cy'u Burundi z'ubu n'intumbero abanyapolitiki baba bafise harya muri politiki niyirongora byose ari gisirikare ari tera mbere ari tera nyuma byose biva kuri politiki. Icyo gihe umwami Mwezi yari Sebarundi, Mwezi naho yari umutare umusa avuka yavutse kuri ntare ariko umunsi yima ntiyasubiye kuba mwene ntare yaciye aba Mwezi yavuye mu muryango wiwe arawuvamo ashinga umuryango mushashi yitwa Mwezi kugira ngo yerekane ko umwami atagira ubwoko ntagira umuryango umwami ni Sebarundi gusa arwanira Burundi atuma ko abarundi mu gihe batewe baterwa n'uvuye mu gihugu hagacanke ku mupaka umwami araba Burundi ni Sebarundi arwanira abana biwe gusa bose kimwe nuko niko umwami wa kera yabigenza ivyubu nibindi urabona aho biteye.
Reka dufise kandi ari Remo aradute yakamo. Remo uratwumva ku telefone?
Ndabumva.
Irindi zina aho hamagaye?
Ruhamya ndi ku mu Rwanda Kigali ku Gisozi.
Ufise ikibazo? Ufise icyimbyo?
Nagamba za mutumirwa abo basirikare ba mbere barwanishaga iki bajya ku rugamba bafite iki se yabigeranya n'ubu ngubu nabahe bari bafite agaciro kugereranyije na bubu ngubu?
Murakoze. Sa n'uwari yabiseguye ariko ngira ntimwari hafi. Reka abasubiriremwo. Zeno
ku ntwaro ya cyami byari birwanisho bicurwa n'abacuzi b'iwacu mu buryo bari bagezeho mu buhinga bwariho icyo gihe ubuhinga bwariho bwo gucura ibyuma babukura mu butare buvuye mu ivu barondeye neza barabahinga cyane cyane hari nk'ari Kangozi muri komine Buraza niho hazwi nk'ahantu hari ubutare bwinshi bwo gucura ibyuma indaraye isuka umuhoro icumu icumu ryavuye mu butare bw'i Burundi ricurwa n'abarundi ndetse icumu rivuye mu butare bw'i Burundi mu minwe y'abarundi nibwo bwatumye bakora icumu n'umuheto nivyo byahaye ububasha bukomeye intwaro ya cami kugira ngo yisuganye yagure Burundi kugera mu bugufi ibuha hariya mu buseruko kugera ibushi hariya mu burengero kuduga mu Rwanda gusubira epfo nico gituma Burundi bwakomeye kubera ko batoye ibirwanisho ico gihe Ruhonyanganda yari Ruhonyanganda ico gihe nico gituma Burundi bwari bukomeye umwami yari akomeye. Iramahoro.
Nuko rero arakoze mgenzi wacu Fidela ni Yongabo hamwe n'umutumire w'uyu mushinga ntahezelo ni Chainzi kiganiro gikwiye cyose mushaka kongera kucumva muce kuri zitatu akaburungura je yacu vewa akaburungu kome no ngaduce twa turabangiriye mu kwashikiriza ibiganiro twa twafite mu kirundi n'ikinyarwanda masaha imbere twatumire mu bindi tubasigaraniye harimo amakuru igihe cyose aha imwe n'iminota 30 turaza kwibanda kuyagezeho muri Afrika no ku isi yose yakoze Fatuma Limasi Kalala yegeranije amajuna engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma na Jean hazwe nabashikije amakuru ya kanokanya ndabike banure ndabipuriza kwandanya kuranirwa muvyo muri ko murakora.